VOA. Iyi ni Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ifungira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti mwese muduteze amatwi, ndabaramukije, mwiriwe neza hano muri studio ya gatanu. Muri kumwe nanje Aloys Bigirimana
na Fide Niyongabo. Nanje ndabaramukije, ikaze mwese mu biganiro byacu.
Iyo tuzamuye umusoro ku itabi, nubwo hari abantu bamwe bashobora kuba barereka cyangwa se bakaba bankora icyo bigeze n'iryo banywaga mbere ko tuzamura umusoro, ariko n'ubundi barakomeza bakarimwa ku buryo n'ubundi ntabwo duhomba amafaranga twinjizaga.
Uyu ni Nkurunziza Emmanuel ajejwe politike y'amakori mu Rwanda, avuga kwiyongereza ry'amatagisi ku itabi byatumye abarinywa bagabanuka. Inkuru cyo kimwe n'izindi twabateguriye turazibashikiriza mu kanya.
Muri Nigeria, umukuru w'umugwi Boko Haram Abubakar Shekau n'abandi banywanyi b'uwo mugwi bavugwa ko bishwe mu gitero c'igisirikare. Abategetsi ba Somalia batangaza ko abantu 15 bishwe mu kiringo c'imisi ibiri mu gutana mu mitwe mu mihana mu bumanuko bushira uburengero bw'igihugu. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama ari muri Leta ya Louisiana, aho imyuzurane y'amazi yasinzikaje ibice binini by'iyo leta.
Imbere yuko tujya mu makuru yo mu karere, reka duhe umwanya Fidele Niyongabo atubwire amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Urakoze yaro yiza amakuru. Amakuru tubafitiye: igisirikare kigwanira mu kirere mu gihugu cya Nigeria cyatangaje uno munsi wa kabiri ko cishe umukuru w'umugwi Boko Haram Abubakar Shekau n'abandi banywanyi bakomeye batari bake b'uwo mugwi mu bitero by'indege z'ingwano byagizwe ku cicaro c'uwo murwi. Sani Usman, umuvugizi w'igisirikare kirwanira mu kirere cya Nigeria, yatangaje ko Shekau yakomeretse bikomeye ku gitugu mu byatumye apfa. Ivyo vyabaye ku munsi wa gatanu w'indwi iheze iyi ndege za leta zagiriye ibitero vy'amabombe mu gice umugwi Boko Haram ucumbisemwo mu ishyamba rya Sambisa. Abandi bayobozi b'umugwi Boko Haram bishwe muri ico gitero bavuga ko barimwo Abubakar Mumi, Malam Nuhu na Malam Haman. Abandi batari bake vyaremejwe ko bakomeretse. Abategetsi ba leta ya Nigeria bari batangaje imbere yaho ko bishe Shekau yamara iyo makuru yari yabayemwo amazinda mu nyuma yaho igihe amasanamu ya video yaboneka yerekana umuntu avuga ko ari Shekau ari muzima kandi ameze neza. Nta bindi birengaho, umuvugizi w'igisirikare kigwanira mu kirere cya Nigeria Sani Usman yatangaje ko vyerekeye urupfu rwa Shekau. Ntaco umugwi Boko Haram wishe buno nyene ku vyatangajwe. Amakuru yerekeye ibitero vy'indege z'ingwano za Nigeria ku cicaro gikuru c'umugwi Boko Haram yahuriranye n'urugendo rw'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry muri Nigeria, aho bitegekanijwe ko abonana n'abategetsi b'ico gihugu kugira baganire uburyo bwo gutsinda umugwi Boko Haram. Abategetsi ba Somalia batangaza ko abantu 15 bishwe mu kiringo c'imisi ibiri cyo gutana mu mitwe mu mihana iri mu bumanuko bushira uburengero bw'igihugu. Umugwi Al-Shabab wagize igitero ku munsi wa mbere mu kibanza cya gisirikare cyahitwa Moragabe mu ntara ya Bokol gikoreshwa n'inteko za leta. Yamara ugutana mu mitwe kwabandanije umunsi wakurikiye nk'uko bitangazwa n'abategetsi ba leta. Amakuru atangwa n'abayegereye igisirikare cya Somalia yamenyesheje Ijwi rya Amerika ku inteko za leta 8 n'abagwanyi ba Al-Shabab indwi bari mu bishwe. Itangazamakuru rivugira umugwi Al-Shabab ryamenyesheje ko imihana yahitwa Moragabe yafashwe n'abagwanyi ba Al-Shabab ku munsi wa mbere. Yamara Mohamed Mualim Ahmed, umukuru w'igisagara cyo hafi ya Hudu, n'ababa muri icyo gisagara bariyamiriza ayo makuru. Ahmed yabwiye Ijwi rya Amerika ko inteko za leta zikigenzura karere ka Moragabe avuga ko bishe abagwanyi b'umugwi Al-Shabab batari bake. Atangaza ko vyananiye abagwanyi b'umugwi Al-Shabab gufata karere ka Moragabe, amenyesha ko ako karere kakiri mu minwe ya leta. Ahmed avuga ko abasirikare 9 bakomeretse mu gitero c'umugwi Al-Shabab. Ugutana mu mitwe hagati y'inteko za leta n'abagwanyi b'umugwi Al-Shabab kwabandanije uno munsi kuwa kabiri mu karere ka Moragabe. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yagiye muri leta ya Louisiana, aho imyuzure y'amazi ivugwa ko yasinzikaje ibice binini vy'iyo leta. n'urugendo rwa mbere President Obama agize muri leta ya Louisiana kuva igihuhusi n'imyuzure y'amazi ibaye muri ako karere hagati y'itariki 8 n'itariki 14 z'ukwezi k'8. Iyo myuzurane yahitanye abantu 13 yonona amazu arenga 60,000 mu gihe abantu 200,000 bari kubarondera aho baba barakitse umusaya. Abantu barenga 160,000 basabye imfashanyo ya leta. Imiliyoni 200 y'amadolari niyo imaze gutangwa gushika ubu. Perezida Obama yizeye guhumuriza abasinzikajwe n'imyuzurane n'imyuzure y'amazi mu kubabwira ko leta yiwe ishira imbere gufasha kuva mu makuba abasinzikaje. Bitekanijwe ko Perezida Obama agendera igice cyasinzikajwe n'imyuzure y'amazi mu gisagara cya East Baton Rouge. Bitezwe ko abategetsi bo ku rwego rw'igihugu, abakozi bajejwe gutabara byihutirwa, abategetsi bo ku rwego rwa leta ya Louisiana n'abanyepolitike muri iyo leta bamucira ku mayange ku vyerekeye ivyononekaye n'imfashanyo zikenewe mu gikorwa cyo gufasha abasinzikaye. Umukandida w'umurepublika Donald Trump yagendeye igisagara cya Baton Rouge ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye. Yarabonanye n'ababa muri ico gisagara agendera bimwe mu bice vyasinzikaye kurusha ibindi. Urwego rugendo rwa President Obama rukwirika indwi zibiri z'akaruhuko n'umuryango wiwe mu gisagara cya Martha Vineyard muri leta ya Massachusetts. Ivyo vyatumye nebagugwa n'ababona ko yari kuba yahagaritsa ku karuhuko kugira agendere leta ya Louisiana. Yamara ejo kuwa mbere umuvugizi wo mu biro kwa President John Ernest yarashigikiye inyishu ya President Obama. Yatangaje ko President Obama ashico ashimikiye ko ari inyishu muri ako karere hamwe n'abantu buzima bwabo bwasinzikajwe n'imyuzure ikomeye y'amazi. Umukandida w'umurepublika Donald Trump yahevye akamo kiwe kukwirukana abimukira bose miliyoni 11 batagira ibipapuro bibarekurira kuba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika biciye mu mategeko, ahubwo yatangaje ko azorungika abagiwe n'ivyaha mu bihugu baje bavamwo. Donald Trump yabwiye umumenyeshamakuru kuri televiziyo Fox News Bill O'Reilly ku muhingamo wejo kuwa mbere ko ikintu cya mbere bazokora igihe bazoba batsinze amatora ari ukwirukana abimukira batabifitiye uburenganzira bose bagiwe n'ivyaha. Yatangaje ko abajejwe kubahiriza amategeko mu gihugu bazi abo bantu abari bo, avuga ko amategeko hari muri iki gihe abarekurira kwirukana abo bantu mu gihugu. Ku yandi madosiye y'abimukira, Trump avuga ko bazoyihweza hakoreshejwe amategeko ahari. Mu kiringo cy'umwaka Donald Trump yari yabwiye abatora ko azoshiraho inteko zijejwe kwirukana mu gihugu abajejwe abaje kugerera muri Amerika mu buryo budaciye mu mategeko. Benshi muri bo bava mu gihugu cya Mexico no mu karere ko muri Amerika yo hagati.
Arakoze mugenzi wacu Fidel Niyongabo. Iyi programa radio yacu tuyibashikiriza buri munsi kuri radio Inchuti ya Bose FM 88.3 bice bitatu no ku ijwi rya Amerika kuri FM 104.3 i Kigali mu Rwanda. Mu Burundi twumvikanira kuri FM 94.9 no kuri FM 95.2. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu hamwe no kuri site yacu ya internet wezitatu radio yacu voa.com. Radio Ijwi rya Amerika mu karere k'ibiyaga bigari mu Burundi mu mugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi kuri wa kabiri niho haba ibisikanya ku butegetsi hagati y'indongozi shasha hamwe n'izahahora. Ni nyuma yaho mu mpera zindwi irangiye wo mugambwe wari niho watora abandi bategetsi bawurongoye. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza.
CNDD ramba kwanza songa mbere murakoze cyane imana ibahezagire.
Turi mu ngoro y'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD ku rwego rw'igihugu iri muri zone ya Ngagara mu buraruka bwa Bujumbura ku mugwa mukuru w'u Burundi. Waramutswe uwo mugambwe Pascal Nyabenda asanzwe ari mukuru w'inama nshingamateka ahejeje gushikiriza ikidodo cy'umugambwe Evariste Ndayishimiye amukoreye mu ngata. Pascal Nyabenda yabwiye abari aho ko igikorwa cyakoretse gikomeye kandi gikwiye kubera akarorera abatari bake.
Murazi amakoraniro yigeze kubaba ariko ibiringo nk'ibi ntimubibone.
twebwe aho twashikira amabanga mu 2012 twarabonye ko habaye ibisikanya n'ubu rero mu kurangiza ikiringo cacu harabaye ibisikanya na karoro keza mu mugambwe wacu CNDD-FDD kandi na karoro dutanze keza no kuyindi migambwe canke ayandi mashira hamwe ashobora kubatunganya ibisikanye
ubashikiriye amabanga nawe yabwiye amenyesha makuru imwe mu migambi agiye gushira imbere Evariste Ndayishimiye yemeza ko azokwitaho abarundi bose baba batoye CNDD-FDD mu matora y'ibihumbi 2015 n'abatawizeye
Murabona nko mu Burundi igihugu tutaratera imbere cyane abene igihugu nibo bategerezwa gutanga ingovu bafise kugira ngo bateze imbere igihugu nkuko bonyene baba baravyipfuje igihe haba amatora kere cyo ngiye gukora nuko ntegerezwa kuguma ndaba neza ko umugambwe utunganije kuburyo ufasha abene igihugu mu gushyigikira ishyirwa mu ngiro ry'imigambi ya leta ariyo migambi abanyagihugu bari baritoreye muvyihuta rero iyo habaye amahiganwa y'imigambwe usanga abanyagihugu bameze nk'abatatanye umwe wese agiye mu mugambwe we mugiye amatora heze imigambi yatowe na benshi nija mu ngiro n'abatayitoye rero baca bafasha mu ishyirwa mu ngiro ryayo jewe rero muvyihuta nuko abatari bashikiye CNDD-FDD no bafasha kugira ngo ubu bumve yuko hageze ko twubaka igihugu twubakira ku migambi yatowe na benshi n'imigambwe yindi tuzokorana n'imigambwe itari kumwe na CNDD-FDD
umunyamabanga mushasha w'umugambwe uri ku butegetsi yahora ari umusirikare w'ipete rya general twamubajije niba atazotwara umugambwe nk'igisoda
ntanwe ari mu kazo mwisanzwe murazi yuko imbere yo kumuntu aba umusirikare aba yari umwene gihugu kandi bende gihugu aba yari umusivile narabaye umwana ndakura ndiga ndetse jewe narabaye n'umugerere ndi muri komite ya gerere ku ishure ndiga university mumva hose nari umwene gihugu nk'abandi kandi sinari muri bajya batarose amahigwe yo kwiga mu gisirikare iyo uriyo urafasha mu iterambere ry'igihugu nta mukazo ubayo kuko jewe simba ngikoresha abasirikare abasirikare barafise aba bakoresha jewe mba ndiko ndafashanya n'abene gihugu hageze ibibazo by'umutekano natwe tujamwo mu kumenyesha abasirikare ahagwaye n'atagwaye kugira ngo bakore neza ni ukuvuga yuko rero uriko ukora imigambi y'iterambere ry'igihugu n'abene gihugu nta mukazo ujamwo ahubwo nzogerageza ku buryo abene gihugu twese tuvyumva cyo kimwe tukagenda tujanye ku murongo atakuvuga ngo hari uri kwarashorera abandi
umugambwe uri ku butegetsi ronse indongozi nshasha mu gihe bimwe mu bihugu bigenze by'u Burundi mbere byahora bibufasha mu migambi y'iterambere bifitaniye imigenderanire mibi bimwe muri ibyo bikaba byarahagaritse n'imfashanyo Evariste Ndayishimiye asigura ko azokumvisha ibyo bihugu ku ineza byifuriza Abarundi ari nayo leta ikeneye
Nibazo twama turiko turavuganaje kuko nari nsanzwe ndi umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu bajya abantu bose twaravugana jewe narakunda kubabwira nti ubu ico muronde n'ico na leta irondera turondera agate yakazi na muntu turondera neza yabene igihugu turondera iterambere yabene igihugu turondera yuko igihugu gitekana none ntimushobora kuvuga ko namwe mwoza kudusahiriza mu gihe turiko dukora dushaka gushika ku co mushaka bwebwe nyene muca muduha umugongo aho kudufasha ndize yuko rero n'ubu bazogarukana gatima mpembero badufashe kugira ngo dushike kuri ivyo vyipfuzo bashaka kandi na leta y'u Burundi ishaka
umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yahari umuhanuzi mwishikira mu biro vya president Nkurunziza Ayo mabanga yiwe yahora makabagiye kurangurwa na commissaire de police principal Gabriel Nizigam eloje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Tuvi Burundi tuje mu Rwanda aho ubushikiranganje bw'ikiga cya leta mu Rwanda buvuga ko amakori yadugijwe ku itabi yatumye abanywi baryo bagabanuka ku bice 11%. Ibihugu bya Afrika 14 bikoraniye mu nama I Kigali bitekanya kongera amakori ku itabi ku buryo byogabanya igitigiri cy'abarinywa ndetse bigakumira burundu abashaka no kuritangura kuko rizoba rizimbye cyane ugereranije n'uko ryagurwa mbere bikananira benshi kurigura ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Asumta Kaboyi mu Rwanda
Kuva mu mwaka 2009 kugeza muri 2015 u Rwanda rwashyize umusoro w'itabi ku mafaranga 150%. Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi ivuga ko ibi byatumye abanywa ibitabi bagabanukaho 11%. Kuva kuri wa kabiri mu Rwanda harabeye inama mpuzamahanga y'iminsi ibiri ihuje ibihugu 14 bya Afurika barasangira ubunararibonye ku mategeko n'uburyo bwo gusoresha itabi. Nkurunziza Emmanuel umukozi muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi ushinzwe politika y'imisoro avuga ko ku Rwanda rwagiye ruzamura imisoro ku itabi ngo byagiye bigabanya umubare w'abanywa itabi ariko ngo ntabwo byigeze bigira ingaruka ku misoro leta yinjiza iturutse mu itabi
iyo tuzamuye umusoro ku itabi nubwo hari abantu bamwe bashobora kuba barereka cyangwa se bakaba bankora icyo bigeze n'iryo banywaga mbere ko tuzamura umusoro ariko nubundi barakomeza bakarimo ku buryo nubundi ntabwo duhomba amafaranga twinjizaga bishogabanya itabi ryanyuwe akubwira ko tuba twazamuye umusoro amafaranga akomeza kwinjira
Ibihugu bya Afrika biteraniye mu nama I Kigali bihuriye ku mugambi wo gukomeza kuzamura imisoro ku itabi kugira ngo bace intege abakunzi baryo abarimwe babe barigabanya cyangwa se bikumire burundu abifuza kuritangira abahanga mu by'ubuzima bavuga ko itabi rigira ingaruka nyinshi ku buzima bwa muntu Dr Marie Aime Muhimpundu ashinzwe indwara zitandura muri Ministeri y'ubuzima aravuga ingaruka zo kunywa itabi
itabi iyo ryinjiye mu mubiri w'umuntu nta gice na kimwe kidakorwaho hari ibyo ubushakashatsi bugenda butwereka kuva ku umutwe kumusatsi kugera ku rwara rw'ino ubona hose hari hahantu itabi rigenda rikoraho cyane cyane ko rigenda rikora kudutsi dutoya tujya n'amaraso ahantu hose ugasanga ari ukuntu amaraso atembera mu mubiri birahungabanye ari inyama zimwe na zimwe zo mu nda nazo imikorere yazo igiye ihungabana none uko bigenda umuntu iminsi igenda ishira ibyo byose bidakora neza ubuzima bw'umuntu ukagenda buba nabi agatangira guhuma akarwara za diabete akarwara kanseri z'ubwoko bwinshi butandukanye usanga rero itabi rigenda rikora ku bice byose by'umubiri w'umuntu
nubwo itabi ryahenze mu Rwanda ugeranije n'uko ryaguraga mbere ndetse barinwa bakanamenyeshwa ko ryica ubuzima abakunzi baryo bemeza ko bazakomeza kurinywa ku kiguzi basabwa icyo ari cyo cyose gusa hari na benshi batabasha kurireka bahitamo gusaba leta ko yarica burundu ntibajye babona naho barigurira
itabi niyo baryongeza imisoro yego banywe bazagabanuka ariko wari kundaga wari rifitiye umutima ntaga zarereka nk'ubu nkatwe twaritangiye rigura byibuze amafaranga 25 ariko turarigura 100 mu mutumwe ubuye umutumwe ni 100 tugura nuko uvuga ngo rero umukunzi waryo azahora rimwe niyo ryagura 500 azarimwe ariko azajya rimwe amenya ko nyine ritwica ntakundi ariko ikibazo kiriho muri iyi minsi dufite agakorora abanywe baryo kabisa nta n'umwe udaturika mu gitondo
leta ibishoboye yarishaho go Burundi aho kugira ngo ivuge ngirongere imisaro rikorwe cyane imisoro ishaka kugera kuri 500 ukaba warigura wenda ukagura ni wanywaga 5 buri munsi ukanywa imwe wenda ku munsi ariko gusa icyo nasaba leta ntago yaryongeza ahubwo yakuraho yariciye misoro ikavaho mbega rigacika
abacuruzi bitabi bo bemeza ko muri iki gihe iki gicuruzwa kitakibungura bitewe n'uko abakunzi baryo bagenda bagabanya umubare w'iryo banywa bitewe n'uko ryahenze ariko n'abaricuruza bemeza ko riciwe mu gihugu nta gihombo byabatera
Itabi nta kuntu ryagura 100 twaratangiye kuri nwe rigura 25 cyangwa 3 zigura 100 rikaba rigeze isigara imwe haraho usanga igura 100 ubwo rero ntago twumva ko imisoro yazamuka ubwo kugira ngo bazamure imisoro baca inganda zitabi ushobora gucuruza nk'amapaki abiri cyangwa atatu kubera ko ryagiye rizamuka isigara imwe igura 100 ubwo mbere nacuruza nk'amafaranga nk'arindwi cyangwa atandatu amapaki nk'arindwi cyangwa atandatu ariko ubusigaye ncuruza amapaki abiri yonyine cyangwa atatu gusa
nubwo itabi rikomeje kuvuga ko ari ribi kugeza ubu inzego zinyuranye zemeza ko kurica bitoroshye bitewe n'abantu benshi barifitemo inyungu Dr Muhimpundu wo muri Ministeri y'ubuzima
itabi igira abarihinga nabo baba babona ko ari uburyo bushobora kubateza imbere rigira abaricuruza rikagira inganda nazo ziba zishaka amafaranga noneho ugasanga urwo ruhurirane rwose ntabwo byoroshye guhita ubihagarikira icyarimwe ni urugamba rwatangiye kera ariko twishimira deja aho tugeze kuba uko imisoro igenda yiyongera ubona abanywa ibitabi bagenda bagabanuka
imibare itangazwa na Ministeri y'ubuzima igaragaza ko mu Rwanda abantu bagera kuri 13% banywa itabi abangana 80% bakaba bagira ibyago byo gufatwa n'indwara zikomeye nka kanseri indwara z'umutima n'ibihaha ibihugu bya Afrika byitabiriye inama yo kurebera hamwe uko imisoro yakwiyongera ku itabi harimo igihugu nka Liberia Ethiopia Gambia Gabo Sierra Leone Senegal Uganda n'u Rwanda rwakiriye inama Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
uruhagarara
urahumiwe mbega mana yanje ibi bintu tuzobikura gatwe imbere
ukwikekana
ehe mwishwanje tugasamara baradufiye ta twese
banirumve ko
unje kwisuka mu bitanda ishwi data wanje ntibizohava bimitana ishwi da
wubaha ukaguhagararira neza
twaze biraturaba tureke ibintu byangare tubone byongera nisinye
abandi bahise mu rukundo
shiri wanje urukundo ngukunda ruruta byose ivyuko urumusore ko nanje nkaho murengero mafu
nigikina muri kirukuri kwijwi rya Amerika imisi yose ya gatanu isaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba
umviriza biyage nabandi
Radio Ijwi ry'Amerika makuru yacu arabandanya tubandanye mu Rwanda muri ibi bihe Urwanda rukomeje kugaragaramwo abatagira akazi na cyane cyane mu rwaruka Radio Ijwi ry'Amerika ibandanye bashikiriza uko iki kibazo cibura cy'ubuzi cifashe Eric Bagirubusa yaganiriye na Bwana Boniface Twagirimana ni Vice President wa mbere w'umugambwe FDU inkingi utaremererwa gukorera ku mugaragaro mu gihugu cy'u Rwanda aragaruka ku mpamvu abone iki kibazo ndetse n'icokorwa ngo gikemuke tumutega amatwi
twe tubone ikibazo kibera ahantu hakurikira ikibazo cy'amere kiraba mu Rwanda inzira z'umuntu mutoya ufite ubushobozi bukeya urwo rubyiruko rufite amikoro make yakubera ko ababyeyi babo baba baratakaje byinshi kugira ngo bige kugeza uyu munsi tuvugana bisa naho imiryango kugira ngo abantu bagire ubuzima babe muri kintu gihugu gisa nk'ayifunze kubera kuko ubu gahunda zose z'igihugu zo kwiteza imbere zisa naho leta isaha kuzishyira mu maboko y'abantu afite ubushobozi kuburyo umuntu mutoya nta mwanya afite hano mu gihugu nuko aho yakaba ya profita kugira agira icyaha byaza umusaruro asa nko wafunze nta gushobora gufata umuntu ubwe ngo umuntu uzacuruza agomba kuba ari umuntu ushobora kugura imashini ya IBM kuvuga ko igura 170,000 cyangwa 800 kandi we yarakeneye gutangiza 100,000 ubwo isobanura kuko we ntiyemerewe kujya ku iryo soko ry'akazi guhanga umurimo kwe twakabaye tuvuga ngo ngaho tubaye nka leta twagafungura iyo nzira y'abantu bafite ubushobozi bukeya muri kino gihugu no bakabasha kubona ikintu bashobora gukora muri kino gihugu cyabateza imbere iyo misoro y'igihugu itabanga we umuntu agasora bakamuca umusoro uhwanye n'ubushobozi bwe ariko nawe akagira ubuzima ku gihugu akabasha kubaho nk'abandi banyarwanda kuruta uko ushobora kumufungira imiryango akajya muri gahunda yo kwiheba no kunywa ibiyobyabwenge kubera akabona ko icyo gihugu nta mwanya gifitemo ikindi cya kabiri twahindura mu gihe twaba twafasha intebe y'ubuyobozi nuko nk'uko nabwiye hari ibindi bipfira mu bintu by'amakoperative aya makoperative yakaba yafasha abanyarwanda ariko amakoperative asigaye nk'abaye inzira y'ibusamo yo gusahura na dukeya rubanda rwa rufite nk'ubu abaturage mu ntara y'Iburasirazuba banko bafite umukamo w'amata ariko iritiro umuturage wa mafaranga 160,000 mwayo makoperative ategetswe kugurisha ibintu bya muri cooperative bakamu mafaranga makeya we yajya ugiye ku isoko iritiro y'amata ndibuka ingu ntiyaca munsi y'amafaranga 1,000 ngo gereranye 1,000 ugereranye n'amafaranga 160,000 wa muhinzi batabaze uburyo yavunitse batabaze bisa naho mu byukuri twatuna dukera afite baradutwaye bagiye kwiyungukira ariko we nta kintu atoyemo ibyo biri n'ahantu hose no mu bahinzi b'ibirayi mashyira hamwe no barataka ko mu byukuri wabona imirimo bakora isa naho ubu nta kintu bungura ahubwo yungura abafite amikoro nibaza ruho ngaho naho hagombye kubamo impinduka cooperatives kabako zibereho kugira ngo abanyamuryango bazo babigire iminyungu wo kukungahaza abayobozi b'ama cooperatives cyangwa abandi bantu bafite imbaraga mu gihugu ikindi nakubwiye nuko hakabaye hahindurwa politiki y'uburezi nimba igihugu kibona ko ibyo cyari cyategenyeje ko abantu bacyo bakwiga nta kintu ashobora kumarera bamarera mu minsi iri imbere akwiye guhindura bagatangira gahunda y'uburezi nshyashya izafasha rwa rubyiruko guhita yinjira ku isoko ry'umurimo wo kubigisha ibifite icyo byabamarira ku isoko ry'umurimo bakazabibigisha mu myaka 35-40 kandi bagombye kuba barabyize ku myaka 12 n'ingahe kuzamura
ariko ubutegetsi bw'u Rwanda burashishikariza urubyiruko kwihangira imirimo hari naho byagiye bitangira aho ugenda ugasanga niba umuntu arangije amashuri yisumbuye aracuruza uburyo bw'itumanaho zira za mitu muri telefone ibyo ngibyo mwe ntabwo mubibona nk'igisubizo kimwe mu bisubizo gishobora kuzakemura ibibazo n'ibindi ntavuzaho ngaho
bo ntago tuvuze mu byukuri ko nta gahunda nimwe ihari ifasha bakeya cyane ariko mu byukuri njyana bidakari gitonyanga ibyo bya technology urubyiruko nabikunda cyane ahinshi usanga kubera ko njyanye n'imyaka yabyo ibintu ubona babyumva cyane banabishoboye ariko ntabwo ariho honyine ashobora kugutunga urubyiruko rw'u Rwanda ubu nakantu gato ya mu byukuri nawe gafashije bakeya ariko nako yuganire nabo usanga baremererwa n'imisoro ibihanitse
ikibazo nagiye mbaza n'abandi bantu twagiye tugirana ibiganiro murabona ku kibazo gihagaze cy'ubushomeri mu rubyiruko hatagize igikorwa bifite ngaruka ki ku buzima bw'igihugu
ntabwo ndi kure ndi bujye kure y'abandi bose bagiye ba gira icyo batangaza kuri iki kibazo. Benshi bavugaga ko babwira leta ko idashakiye umuti ikibazo cy'urubyiruko, urubyiruko ari rwo ruzaba abanzi b'igihugu ku buryo bushobora no guhungabanya umutekano w'igihugu. Ibimenyetso nungu biragaragara, kino gihe hariho ubujura bwinshi buciye icyuho, abantu bamena amazu, abantu babyuka mu by'ukuri bari gushaka umuntu ari bwambure wijyana ibitumwa ku isoko bakamufata bakanamwica. Rero mu by'ukuri urumva ko bitangiye kugira n'ingaruka n'ubungubu z'urugomo mu gihugu z'umutekano mukeya. Niyo naganiriye n'urubyiruko rumwe na rimwe ukababwira uti none se murabona mwe bizagenda bite, ajya kugusura kubwira ati twebwe ubwo leta yari iduhiga ivuga tutemere kugira ngo dukorera muri kino gihugu kubera ko tufite amikoro makeya izadufunga none ntitugaburire ibigori. Mu by'ukuri iyo mvugo nayo yumvise uhita wumva ari imvugo ijyanye no kwiheba, kandi mu by'ukuri tuzi ko mu by'ukuri gereza ni ikintu abantu bose bakakwiye kuba batinya kubera ko ntabwo ari ahantu ho kujya. Ingaruka ya kabiri tubona hashobora kuzabamo ikibazo cy'intambara ishobora kuzaba hagati y'abakire n'abakene. Ubwo urumva ni ibice bibiri bitandukanye biri kuvuka mu Rwanda.
Bwana Boniface Twagirimana, vice perezida wa mbere w'ishyaka FDA inkingi ritemewe gukora mu Rwanda, turabashimiye ku mwanya muhaye ijwi ry'Amerika.
Murakoze namwe.
Rakoze mugenzi wacu Eric Bagirubusa. Tongere twibutse ku iprograma radio yacu tibashikiriza buri munsi kuri radio inshuti ya bose FM 88 bice bitatu no kwijwi rya Amerika kuri FM 104 bice bitatu Kigali mu Burundi, twumvikanira kuri FM 94 nibice 9 no kuri FM 95 nibice 2. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com. Kuri Facebook ni kuri adresse radio yacu, no kuri site yacu ya internet ni wezitatu radio yacu voa.com. Turiko dusana basozera ibiganiro vyo kuri uyu muhingamo, ariko imbere yaho reka twongere dusabe mugenzi wacu Fideli Niyongabo atubwire idoni do mucamake y'amakuru avugwa hirya no hino kwisi. Urakoze hano.
Amakuru incabaka y'amakuru twari twabashikirije, twabwiye ko igisirikare kigwanira mu kirere cy'igihugu cya Nigeria cyatangaje uno munsi wa kabiri ko cishe umukuru w'umugwi Boko Haram Abubakar Shekau n'abandi banywanyu bakomeye batari bake b'uwo mugwi mu bitero by'indege z'ingwano byagizwe ku cicaro gikuru cy'uwo murwi. Sani Usman, umuvugizi w'igisirikare kigwanira mu kirere cya Nigeria, yatangaje ko Shekau yishwe nyuma yo kwakomeretse bikomeye ku gitugu. Ivyo byabaye ku munsi wa gatanu w'indwi iheze igihe indege za leta zagira ibitero by'amabombe mu gice umugwi Boko Haram ucumbitsemo mu ishyamba rya Sambisa. Abategetsi ba Somalia batangaza ko abantu 15 bishwe mu kiringo cy'iminsi ibiri y'ugutana mu mitwe mu mihana iri mu bumanuko bushira uburengero bw'igihugu. Umugwi Al-Shabab wagize igitero ku munsi wa mbere mu kibanza cya gisirikare cy'ahitwa Moragabe mu ntara ya Bokol gikoreshwa n'inteko za leta. Yamara gutana mu mitwe ikora abananije umunsi wakurikiye nk'uko bitangazwa n'abategetsi ba leta. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yagiye muri leta ya Louisiana, aho imyuzure y'amazi yasinzikaje ibice binini by'iyo leta. Ni urugendo rwa mbere Perezida Obama agize muri leta ya Louisiana kuva igihuhusi n'imyuzure y'amazi ibaye muri ako karere hagati y'itariki 8 n'itariki 14 z'uku kwezi k'8. Ku yindi nkuru yerekeye Amerika, twabwiye ko umukandida w'umurepublika Donald Trump yahevye akamo kiwe kukwirukana bimukira bose miliyoni 11 batagira ibipapuro bibarekurira kuba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika biciye mu mategeko, ahubwo yatangaje ko azorungika abagiwe n'ivyaha mu bihugu baje bavamwo. Ivyo Trump yabimenyesha amakuru kuri television Fox News Bill O'Reilly ku muhinga mu wejo kuwa mbere.
Cyuti mwese mukunda radio ijwi rya Amerika, ibiganiro twabateguriye kuri saha bigarukiye ngaha. Reka dushimira bose bafashije cyane cyane Fatuma Limase Karara yafashije gutunganya ibiganiro. Amakuru umwe yashikirijwe nanje Aloise Bigirimana
hamwe na Fideni Yongabo.
Turabashimiye cyuti mwese, mugume ku maradio yanyu, ibiganiro by'ijwi rya Amerika birabandanye.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.